murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamiri ndubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 9 ukwezi kwa 7 umwaka w'2018. Usibye kuri FM muratwumvira ku mirongo migufi kugera saa 2 kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Amakuru: FPR yahisemo abazayihagararira mu matora y'abadepite.
Inteko turifuza ko turabasaba ko mukwiye kongera imbaraga muri uko kubaza, gukurikirana n'ibi byo dushinzwe kuba dukora uko tubikora ariko bikorwa.
Uyu ni umukuru w'ishyaka FPR Inkotanyi Paul Kagame mu nama ya Biro Politike y'ishyaka ayobora. Amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Makuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashikirizwaho na Oriane Tangishaka. Tuyahere muri Afrika. Abategetsi ku mpande zibiri zitavuga rumwe muri Sudani y'Epfo baraye bapfundisa amasezerano y'amahoro hasubiza Riek Machar yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu mu mabanga yiwe. Ayo masezerano azanye akizero yuko intambara yari imaze imyaka 5 muri ico gihugu ashobora guhagarara. Inyuma yaho abashize umukono kuri ayo masezerano y'umwumvikano yarahagariwe na perezida w'Uganda Yoweri Museveni na perezida wa Sudani Omar al-Bashir. Umushikiranganji wa Sudani y'Epfo ajejwe imigenderanire n'amahanga Aidedir Ahmed yatangaje ati amasezerano yapfunditswe yashizeho ivyegera by'umukuru w'igihugu 4. Babiri bari bahasanzwe, hongewe ko Riek Machar agiye mu kibanza cicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hamwe n'ugira 4 akaba ari umukenyezi wo mu migwi itavuga rumwe na leta. Ayo masezerano agamije guhagarika iyo ntambara yatanguye mu mwaka w'2013, aho haba ukutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu Salva Kiir n'icegera ciwe Riek Machar. Yamara amasezerano asa nayo baraye bapfunditse yarashizwe ku rukumu mu mwaka w'2015, ariko inyuma yaho ntiyubahirizwa. Intambara muri Sudani y'Epfo imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, atesha ingo iyo ntambara itesha ingo abandi imiliyoni zishika kuri 4. Abangana n'imiliyoni 2 basavye ubuhungiro muri Uganda, Kenya, Ethiopia, Sudani na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sentare ya gisirikare muri Israel yaraye iciriye urubanza ingenzi y'umuturke yagirizwa kuba yinjije amafaranga muri Israel mu ntumbero y'ukuyafashisha umugwi w'abagizi b'iterabwoba bo muri Palestiniya ba Hamas. Abajejwe umutekano bahagaritse uwo mukenyezi yitwa Ebru Oskan ku kibuga c'indege c'i Tel Aviv ku itariki 11 z'ukwezi kwa 6, aho yari kagerageza gukurira indege asubira muri Turkiya. Umushikirizwa manza wiwe yabwiye intaramakuru Reuters yuko Oskan yimwe uburenganzira bwo kuvugana n'umushikirizwa manza wiwe mu kiringo yamaze cyose mu ibohero, kandi nibamubaza ibibazo mu rurimi rwe rw'Ikigiriki bituma atishura neza ibibazo yabazwa. Inzego z'umutekano muri Israel zivuga ko uwo mukenyezi Oscar abangamiye umutekano w'igihugu cya Israel, kandi ko afise imigenderanire n'abagize imigwi y'iterabwoba. Nibatomoye neza imigwi y'iterabwoba iyariyo, ariko ibinyamakuru muri Israel bivuga ko ari umugwi wa Hamas. Ugo rubanza ruje gutosekazana cyane imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yari isanzwe itifashe neza muri iki gihe. Ibiro vy'ubuserukizi bwa Amerika muri Haiti busaba abanyamerika bose baba muri ico gihugu kuguma mu mazu yabo kugeza aho bahawe ayandi makuru. Iyo ngingo ije inyuma yaho hadutse imyerekano y'abanyagihugu muri Haiti bariko biyamiriza ingingo ya leta yo kuduza ibiciro by'ibitoro. Ejo ku munsi wa Mungu abari mu myerekano baraturiye amapine y'imiduga mu gisagara cya Port-au-Prince. Mu kigwati kiri hafi yaho i Pointeville abantu barasahuye amaduka baraturira imiduga imbere y'ihoteli ikomeye, bongera bagabisha ko bagiye guturira ibiro by'inama nshingamateka. ejo kuwa mungu ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwagabishije abanyamerika baba muri Haiti bababwira kudafata ingendo bagana ku kibuga c'indege bataramenya neza niba indege bafata yari kuguruka uwo munsi kuko ikibuga c'indege cyari cyugaye. Ni mu gihe bamenyesha kandi ko ikibuga c'indege kidafise amazi canke imfungurwa bikwiye mu gihe abaja abojayo bohava bataronka uburyo bwo gusubira inyuma. Naho ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu Joveni Moise yari yahagaritse ingingo ya leta yafashwe yukuduza ibiciro by'ibitoro ku bice 49% kwijana abanyagihugu barabandanyije imyerekano no ku munsi wa mungu. Abantu batatu baraguye muri iyo myerekano yatanguye kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Amakuru hano ku iradijwe rya Amerika arabandanya. Mu Buyapani abajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare mu Buyapani baraye babandanyije ibikorwa byo kurondera abandi bantu imisozi yoba yaraguye ko inyuma y'imvura y'isegenya yamaze iminsi itatu igwa muri ico gihugu mu ndwi iheze. Iyo mvura yahitanye abantu bashika kuri 80 mu bumanuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Abantu barenga kuri 50 ntibaramenyekana amarengero yabo kuva iyo mvura y'isegenya iguye mu turere tw'uburengero no hagati na hagati mu gihugu cy'u Buyapani. Ibiro by'ibihugu bijejwe ibirere byasohoye itangazo ryo kugabisha ko hariko haragwa imvura yakataraboneka mu gihugu nyinshi cyane kuva mu mwaka w'1976.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda musure n'urubuga rwacu rwa internet radio yacu vewa.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu mukanya gato na makuru yo mu biyaga bigari. Biro politike y'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda FPR Inkotanyi ejo yarateranye i Kigali yerekana abakandida bazarihagararira mu matora y'abadepite ateganijwe mu kwezi kwa cyenda gutaha. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Mu badepite 70 bazagarira umuryango wa FPR Inkotanyi bazatorwa mu kwezi kwa cyenda hagaragayemo amasura mashya kuko amazina yaramenyerewe mu nteko amenshi atagarutse. Bamwe mu bari bamenyerewe mu bikorwa binyuranye by'inteko batagarutse harimo ha depite Mutimura Zeno, depite Kayiranga Rufredi Rwasa, depite Mukazibera Nyesi, depite Mukayirwa Constance, depite Mudide Emmanuel na depite Moranyiteo Bar. Kuri liste nshya hagaragayemo bamwe mu badepite bari basanzwemo cyakora hazamo n'abandi bantu bagiye bumvikana mu yindi mirimo ya politike nyuma bakaza kuva muri iyo myanya. Muri bo hagaragaye madamu wa Maria Odeta wabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba akavamo abo umuyobozi mu biro bya ministre w'intebe umwanya yasimbuye mu minsi ishize. Hanagaragaye madamu Mpembye Mungu Winifrida wigeze kuba umuyobozi w'akarere ka Musanze nawe akaba yinjiye ku rutonde rw'abadepite bazahagararira umuryango wa FPR Inkotanyi. Hagaragaye kandi Bwana Kanyamashuri Janvier yigeze kuyobora ikigega cya leta gishinzwe gutera inkunga abarokotse Jenoside FARG. Nyuma ambasaderi akaba amaze igihe atumvikana muri politike y'u Rwanda. Perezida Kagame akaba n'umuyobozi wa FPR Inkotanyi yasabye abazahagararira FPR mu nteko ishinga amategeko gukurikirana ibyo guverinoma ikora. Uyu muyobozi yasabye abazahagararira uyu muryango kuva mu biro bakajya mu baturage.
Inteko turifuza ko turabasaba ko mukwiye kongera imbaraga muri uko kubaza gukurikirana nibi byo dushinzwe kuba dukora uko tubikora ariko bikorwa. Ariko none mujye mu nyagenda ntabwo rukubibariza mu biro abantu bicaye gusa ugomba kugerana hatari air conditioning afata uri amuyaga wo mu giturage ni na uryoshye kurusha yewe reka mbabwire ndabihanangirije abankurikirana giye mu giturage bakagenda bakaboneka uwo munsi mu mwaka cyangwa nabonetse nagiyeyo mukaje munkurikira ndabihanaje cyangwa ngo muhinduke abaherekeza bagiyeyo gusa ugasanga batatse baharuye imihanda mwagiye muyiharura ntanajyayo.
Umuyobozi wa FPR Inkotanyi yanagarutse ku ijambo yavuze tariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi ubwo hizihizwaga umunsi wo kubohora igihugu. Asaba inzego za leta guha abaturage baturiye ku mipaka igabanya u Rwanda n'ibindi bihugu ibyo bakeneye byose mu rwego rwo kubarinda kujya kubishaka mu baturanyi.
Niba abantu batuye ku mupaka agomba kwambuka kujya gusaba serivisi nabo n'abandi batafite hakurya y'umupaka. Ni ukuvuga amashuri, amavuriro, n'amazi. Niki ntabwo umuntu yajyamba ku mupaka ngo agiye kuvoma amazi hakurya y'umupaka ngo iwabo ntahari muha amazi. Tugomba kubaha amashanyarazi. Niba tutaranabigeraho, niba kubera ko hari amikoro make, icyo ni ikindi kibazo. Nabyo tubyumve dutyo, tumenye ngo ni ukubera ko tutaragera ku bushobozi, turacyafite ikibazo, ariko tugomba kugaragaza ko turiho tubishaka, dushaka kubigeraho.
Abadepite 70 nibo batoranije kuzahagarara umuryango wa FPR Inkotanyi muri 80 basabwa, abandi 10 bazava mu mitwe ya politike yifatanije na FPR Inkotanyi ariyo PDI, PSL, PPC, IDP na PSP. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'abadepite 80, harimo 53 bava mu mitwe ya politike yemewe mu Rwanda, 24 batorwa mu nzego z'abagore, umuhagarariye abafite ubumuga ndetse na babiri bahagarariye urubyiruko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ishyirahamwe ryitwa Fondation Joseph nishira imbere ryahaye abana b'Abarundi barenga 350 b'impunzi baba mu miryango ikennye mu mijyi ya Kigali na Nyamata mu Rwanda imfashanyo yo kubarihira amashuri. Ni inkuru ya Pierre Gravel, niyo nkuru ari mu Rwanda.
Tubashije kuronka iyo ntererano ya Minervale, twarashoboye kuronka ukuntu twiga tumeze neza, tutavuga ngo bagiye kutwirukana n'ibindi. Nanezerewe cyane ko na hari abantu bagifite iyo mitima yo gufasha abandi.
Abo bana ni bamwe mu bari ku rutonde rw'abandi banyeshuri barenga gato 350 biga mu mashuri mato mato n'ayisumbuye, bagize amahigwe yo kurihigwa amafaranga y'ishuri kuva mu mwaka uheze. Batoye kuko bava mu miryango y'impunzi z'Abarundi itishoboye mu bisagara bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda. Ku bw'ishyirahamwe Fondation Joseph nishiri imbere byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritanga iyo fashanyo, intumbero n'uko atamwana w'impunzi w'Umurundi atoja ku ishuri kubera ubukene. Ejide ni mubona ni wadiserukira
umuryango wacu urifuza yuko ata mwana w'umurundi w'impunzi yo guma muhira ngo yabuze Minervale muri primaire na secondaire. Ica kabiri nuko ata mwana w'impunzi w'umurundi yaje kwishura shonje kubera ko abavyeyi batashyizeho inkono kuziga. Tuje kurira Minervale abanyeshuri bashiki 1999 no baronse Minervale. Ubu rero uko imyaka iza harabeze amashuri ko dufasha primaire, amashuri mato mato na secondaire, amashuri yisumbuye gusa. Rero nk'abahejeje abavuyemo.
Uwo mugabo afise abana 6 bahawe amahera y'ishuri akamweme ni kose.
Abana bariga, twadufisika dushoboye tubigisha, tumaze guhunga uburyo buraduherana, amafaranga araduherana. Baza rero ari abantu babatabaze kudufasha abana basiba mu mashuri bariga. Tugihunga, umwana wanje mukuru yiga muri 6e primaire, agiye kuja muri 7e. Yatangiriye rero muri 7e ino. Uwa kabiri yatangiriye mu wa gatatu, mu wa kane, ubu na batangira uwa mbere. Hari abandi babiri nabo ntunze ba mukuru wa madamu, bo rero bose bariga.
Ubu nawe afise abana 4 barihigwa n'iyo fondation ishiri imbere.
Badufasha kwigisha abana, umwaka umwana yaje agezemwo, ubusi wagezemwo, kandi amahera yishugwa n'iyo fondation nyine. Yeye mfasha abana 4, nyishyura abana 4, afise abana 6, gasigara mpangana n'abo bandi babiri. Radufasha byose ni mu migambi y'iterambere.
Mu gisagara ca Nyamata mu burasirazuba bw'u Rwanda, iryo shirahamwe nyene ryaratanze kuri uyu wa gatandatu imitahe ku miryango itishoboye kugira ngo ishobore kwisononura. Abane bamwe mu bahawe iyo mitahe
250,000 nagomba tuzoshaka inzu ducuruze amagi, ducuruze ibiraya, ducuruze amavuta n'ibiharage. Bizomfasha cyane kubera gufungura abana bagafungura. Uca wumva umutima unezerewe. Icyo nzi cyo nta murundi kazi ashobora kuvuga ngo arose amahera ngo agiye kuyanywera inzoga.
Gukora business yo gucuruza ibi byuma scrap bibishaje, tubishora mu nganda, amayizine abihinguramo ibindi byuma bishaje. Turafungura, turabayeho, turari inzu irishugwa, turafungura neza, turarya, tugahaha nk'abandi bose ku isoko.
Mu gihe bakeneye gufashwa hari benshi nabajije ubuserukira iyo fondasiyo ingene bahitamwo abakenye kurusha abandi canke ko bose bazohava bashikirwa.
Tafise umugwi w'abantu mu Rwanda udufasha kugendera iyo mihana bakarobanura abantu, kamenya ura yatariye n'ura yariye, bakamenya uja kwishuri cyangwa kwishuri. Rero dutangurira kubana batari mu ishuri kugira ngo baje mu ishuri. Abavyeyi bafise abana biga muri program nibo duha agatahe kugira ngo bagaburira abo bana. Tubatanga hagati 250,000 gushaka ku miliyoni mu gutangura nini miryango muwa muzi irari tariye abana bananutse mu batubyire abantu tubagendere turengene bifashe twatere ingoga tubahe umwizero
amafaranga agera ku miliyoni 43 z'amanyarwanda ku mwaka n'iryo shirahamwe ryashize muri uwo mugambi wo gufasha impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zitishoboye rihamagarira n'abandi bagira neza cane cane abarundi bifise baba mu mahanga guhinduka izijisho maze bagafasha impunzi bene wabo Pierre Clavier ni inkuru inyamata ku bwijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Mu Burundi abantu bataramenyekana bari bafite imbunda bateye mu ntara ya Kirundo umwe muri bo yarishwe abandi babiri barakomereka nkuko igipolisi kibitangaza Inkuru irambuye Jean Bosco ndarurinze
Ikibanza cya mbere cyatewe kiri muri komine ya Kirundo ni ku bunywero bwo witwa Kayizera buri ku mutumba wa Mwenya hari igicise hazibiri zibura iminota nka 20 ukabanyagihugu bayivuga abateye bari bagize umugwi inko imwe yarasishijwe kikaba ari cyo kirwanisho camenyekanye ko bari bitwaje muri ico kibanza umuntu umwe yarahasize ubuzima nyine n'ubunywero arakomereka cyane uyu numwe mu banyagihugu babonye ko vyagenze
ukuvuga bwebwe twagize gucya turi hajya mpande ya kajya kabari nyene hama tubona umugabo muremure nyine arimo aramanuka gucya yambaye nikoti mugamo mwanya twitwaca tuvunduka twirukanka bavuga yuko haruguru kumangazini ya ruguru bahateye tumaze kugenda twirukanka tugende kureba uwo muntu arimo agera yirukanka muri metu tazi cyadusanga afite inkoho ahubwo hakujya ngo tumufate hacye hava mu muri twegenye acavuga yuko abonye afite inkoho bamaze gushika hajye nyene bace bashika hirya hariho abandi babiri tutazi nibo bace baguma bavuga ngo rasa n'uwo nyene bace barasa umugabo bitwa Kimasi wa chef wa izindi uko mudukuta cyangwa na no bitwa Kayizera
mubarashwe uwitwa Nzirumbanje Yohani Berekimasi yaciye yitaba Imana ubwo nyene ikiziga ciwe kikaba cyaciye kijyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vya Kirundo uwitwa Kayizera yakomerekejwe cyane n'amasasu ashikanywe mu bitaro bikuru vya Kirundo yaciye yungururizwa mu bitaro bikuru vya karere ku buraruko biri Ngozi nubwo ivyo vyashitse abanyagihugu bemeza ko bagaragaje guta muri yomi abo bantu imbere yuko bamenye yuko bitwaje ikigwanisho gicira umuriro
twaje guhura nyene akajagari katangwe ko hadaka bavanga ni bisima bije kwiba kujya mangazini tugiye kuraba abantu basitwari babiri turasanga uya tugiye kumufata tuzi ngo ni gisuma cyasokorera inkoto tatasubira inyuma twiruka tuza kwiruka bese inyuma tuta twumva gatangwe kurasa ko tuta turiruka
barashe nkanga
nakatana kwaciye tugira ubwoba bamwe cyaturirukanka mu bitoke mugabo twagumye ku mapembe y'inzu gucya kuvuga uwo bamaze kumwica yamaze kujya mahasi cyo bakoze gusara ameze nk'amusaka ibyo bakuramo ntaje twari tuzi twabonye ibintu bikuma birarira hasi gusa mugabo bamaze kugenda kwaragiye tusangana impapuro imidoki mazimoto bataye impande yiwe
abanyagihugu bo ku mutumba wa Mwenya basaba ko amatohoza yotera imbere
abategetsi bamaze kuza bace babahumuriza agende kujyama abasigaye amatohoza akora yego barakoze amatohoza n'ubu baracyabirimo ndi bibaza nuko bo tucungira umutekano nyene nkuko tuwifuza
kandi bakabasha kurondera abantu baba bashikuza gukora bakabasha no gutohoza nyene kureba abantu baba barabashe gukora amabi
imwenya barasigwa nuko ubwo busuma goba ari bwo bwonyene buri nyuma y'ubwo bwicanye n'igipolisi mu ntara ya Kirundo kivuga ko amatohoza ariko arakogwa ariyo ashobora kwerekana neza ico ubwo bwicanye goba bwaraturutse ko muri ico gikorwa cy'amatohoza igipolisi mu Kirundo kimyesha ko kimaze gufata abagera kuri 4 mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefone igendanwa
Na yabona nte
biroroshye cyane Ohere Utumereze jambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba burasaba abaturage kwitandukanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Claude Ganza Munyamagana arakomeza n'iyi nkuru.
Mu nama z'umutekano inzego za gisirikare n'iza gisivile zikomeje kwigirana n'abaturage bo mu mirenge ya karere ka Rubavu hanyuma imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage barahamagarirwa kutagirana imikoranire iyo ari yo yose n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse mu gihugu gituranye cya Kongo. Koloneli Muhizi Pascal yo buringa mu turere twa Rubavu na Nyabihu yihananyirije abaturage abasaba kugira amakenga ko ari we wese winjiye mu mudugudu wabo badasanzwe bamumenyereye, bakihutira kubimenyesha inzego zishinzwe umutekano n'iz'ubuyobozi bw'ibanze.
Uwuza umutekano icyo ari cyo nkamwe nari ya masasu, kuko mwebwe ntabwo muri ya kategori yo mu zindi ntara bashobora kuvuga ngo reka tugerageze turebe. Ntimwagerageje, si wari ryari kuwa ingiriya ndani hapa baragerageje, ariko mubereka yuko nta mwanya bafite. Ushaka kuza neza naze neza amanitse amaboko. Leta y'ubumwe, leta yacu nziza iri tayari kumwakira no kumubwira ngo ngwino kora akazi kagendanye n'ibyo wize. Nta bindi nziko icyo mwanze muracyanga, icyo mwemeye mukacyemera. Ubu ni niko kuba n'umugabo, icyo wemeye uracyemera, icyo wanzuka cyangwa.
Colonel Muhiza avuga ko bafite amakuru yuko hari abagishaka kugerageza guhungabanya umutekano, ari nayo mpamvu baburira abaturage hakiri kare ngo hatazagira abashukwa n'umwanzi akabihishamo.
Ntabwo dushaka ikintu kiduteranya n'abaturage cyo kuza gushakisha umuntu wihishe mu nzu kuko yacumbikiwe n'umuntu wakabaye ari umuntu mwiza, wakabaye wanamufasha akamushyikiriza ubuyobozi bwa leta aho kugira ngo uhagire ka militeri cyangwa se ikigo cya gisirikare. Kuko iyo wafashe umwanzi ukamushyira iwawe ukamucumbikira, ubwo wiyemeje yuko iwawe habaye icyicaro cy'imirwano. Siko bivuze se? Iyo wemeye yuko umugizi wa nabi aza, abanyarwanda ni bo bavuga neza ngo uhishira umuroza akakumaraho iki? Kuko ni ibintu tuzi twabayemo kuva 1994 igihe cy'abacengezi. Umuturage wese wageragezaga kwikururiza umuntu ngo ngwino nguhishe ndiyogosenge ndetse wanyu byarangiraga ruko bajyanye.
Cyakora Colonel Muhiza amara abaturage impungenge ko nta gikuba cyacitse kandi ko baryamiye amajanja ku buryo ntabwo bagwa umwanzi yabinjirana, mu gihe hari ubufatanye n'abaturage nk'ubwabaranze mu kurwana intambara y'abacengezi. Avuga ko yorohejwe nuko abaturage n'abasirikare bafatanyije.
Ikindi waba ugenda ufite amakenga n'uburenganzira bwawe kumubaza ngo urinde urava urajya hehe? Nibyo tubasaba nta bindi. Naho ingabo dufite zuzuye aha ku mupaka zirirwa zirabyarabye indimizi zihanagura imbunda zoza, uzaza mukabona afasha ahantu arahicaye. Hari igihe mutwemera ariko mutwemera urugamba rwakomeye, ariko ubu ngubu mwamubona turaho twegenda tumeze nk'ibintu by'intare bishaje gusa biraho byarindagiye. Ariko urusasu ni rwavuga nibwo muzamenya ukuntu tubari bari bata kandi murabizi ntago ari ibintu twivuga bitaraba. Twebwe twaracyajijwe kandi duhora twiga uburyo twafatamo umwanzi. Uburyo twafatamo umwanzi nta wundi ni ugukubura.
Ubuyobozi bw'ingabo n'ubw'akarere busaba abaturage kwanduza buri muturage bacumbikiye abasohoka igihugu cyangwa kizamo, kugira ngo hamenyekane urujya n'uruza rw'abantu umunsi ku wundi. Busaba abaturage kandi kwitabira amarondo kuko abasirikare bataboneka ahantu hose kandi akenshi umugizi wa nabi yitwikira ijoro.
Ntabwo tuvuze ngo ugende umwiyahureho umukureho Kalashnikov ugire ute, ariko mubaza ikimugenza nijoro ntiwabona bafite n'induru bafite n'ibikonti wari ku irondo uri mu ikorosi nk'uko nababwiye cyangwa mu gashyamba, wenda mukanababona bafite n'izo ntwaro ari babiri ari batatu. Kuko abo dufitiye ubwoba ntabwo ari abaza gukuraho leta, nta nubwo ari abaza gukuraho pozisiyo ya gisirikare, ni abaza kwinjira mu giturage.
Bamwe mu baturage nabo bavuga ko bamaze gusobanukirwa akamaro k'umutekano kuko ibihe by'abacengezi byabasigiye isomo rikomeye.
Dukurikije ibintu byinshi twanyuzemo muri aka karere k'Ibirunga, nta muturage warota abona ko ibyabaye kiriya gihe cy'1987 byasubira kugaruka muri ibi bihe.
Umugore mu gucunga umutekano icyo nakora nk'igihe umugabo wanjye arajya kurara irondo, ngomba guteka kare kugira ngo agende kare amenye aho agomba gukorera isaha igenwe yo gukorera irondo ayigezeho. Ikindi ni ukubona umuntu nazi nkamushikiriza inzego z'ubuyobozi cyangwa se nkatanga amakuru uwo muntu agafatwa.
Imirenge ya Bugeshi na Busasamana niyo bagizi ba nabi bakunze kwifashisha bagabo udutero shuma ku Rwanda. Abatuye mu mirenge ya Rubavu na Cyanzarwe nayo ikora ku mupaka na Kongo nabo barasabwa kuba maso bagatanga amakuru ku ari we wese bakekaho imigambi yo guhungabanya umutekano. Mu kwezi gushize mu karere ka Nyaruguru ko mu ntara y'Amajyepfo gahana umupaka n'u Burundi, abagizi bana bibahagabye bitero ubugira kabiri bica abantu babiri bakomeretsa abandi banatwika imodoka y'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Nyabimata basahura n'imitungo y'abaturage. Nubwicanyi bwaje nyuma y'igihe gito no mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi abantu bitwaje intwaro bisha abantu babiri bagakomeretsa abandi. Claude Ganza munyamagana irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda kugahadejwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Sport n'imikino, Jean-Claude Munyandinda aratwibutsa aho imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru igeze.
Uko iminsi igenda ivaho umwe niko amakipe amwe agenda asezera andi agakomeza icyizere cyo kuzagera kure hashoboka muri iki gikombe cy'isi mu mupira w'amaguru kirimo kubera mu Burusiya. Impera z'icyumweru gishize zahitanye amakipe ane andi ane abona ingabire yo kwinjira mu kimwe cya kabiri kirangiza. Mu makipe yatashye muri iyi ntera harimo Irigwe, Brazil, Suede n'Uburusiya bwakiriye iri rushanwa. Kwa gatanu w'igishize Irigwe ntabwo yashoboye kurusyaho imbere y'Ubufaransa. Abahungu ba Didier Deschamps umukino wose beretse Irigwe ko ibyo barimo gukora nta tombora, batsinda ibitego biri ku busa ndetse bahusha n'ibindi byari byabazwe. Nubwo ikipe y'igihugu ya Irigwe yakinaga idafite kabuhariwe Edison Cavani kubera imvune, nta bindi bisobanuro babonye nyuma yo gusezererwa n'Ubufaransa, nyamara bari bahize ko butazabahagarara imbere. Indi kipe yagwiriwe n'urugogwe kwa gatanu ni Brazil yatunguwe n'Ububiligi ku bitego biri kuri kimwe. Mu mukino nyaruka no guhererekanya agapira gasukuye ku mashitana atukura, Brazil yisanze wa mwimerere wayo waburijwemo gusa yanga kuviramo aho kuko yashoboye gutsinda igitego kimwe kuri bibiri yari yabanjwe n'Ababiligi. Ejo ndi kwa gatandatu ikipe y'Ubwongereza nayo yinjiye mu makipe ane y'intyoza y'iki gikombe cy'isi nyuma yo gufata ku gakanu ikipe ya Suede ikayitsinda ibitego bibiri bitishyurwa. Iyi ntsinzi isobanuye kwemeza abari bagitsimbaraye ku bya kera bagahora bavuga ko ikipe y'igihugu y'Ubwongereza itishoboye. Umukino watangiye isambiri z'ijoro ntabwo wasize amahoro Uburusiya. Croatia yamaze kubaka igitinyiro mu isi ya ruhago nubwo byayisabye gutegereza gukiranurwa na za penalti, byarangiye ikuyemo Uburusiya itsinda 4-3 nyuma y'uko iminota 120 yari yarangiye amakipe yombi anganya ibitego biri kuri bibiri. Guhera ejo kwa kabiri urugamba rurakomeza hakinwa kimwe cya kabiri kirangiza. Guhera isambiri Ubufaransa buzahura n'Ububiligi. Ni umwanya mwiza kuri aya makipe yombi wo kwerekana uhiga undi muri ibi bihe muri ruhago. Kylian Mbappe uvumbutse vuba afite inyota yo kugera ku bigwi byakozwe n'umutoza we Didier Deschamps mu myaka 20 ishize. Ese bagenzi be Antoine Griezmann, Paul Pogba, Olivier Giroud n'abandi bazashobora gutsimbura Ububiligi bwa Eden Hazard, Romelu Lukaku na bagenzi babo bameze nk'abariye karungu? Kandi koko kugeza ubu kuva iki gikombe cy'isi cyo mu Burusiya cyatangira guhera mu matsinda kugeza ubu ikipe y'Ububiligi ntabwo iratsindwa, yemwe nta nubwo iranganya n'inshuro n'imwe. Ni ugukubita ibangura imeze nka ya mbogo yigize ingunge mu ishyamba rya Rurengamiganyiro, abantu bagahora bibaza ngo izicwa nande. Undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza uteganyijwe ejo bundi kwa gatatu guhera isambiri z'ijoro ku isaha y'i Kigali n'i Bujumbura uzahuza Croatia n'Ubwongereza. Croatia irangwa n'ishyaka ritangaje, irangajwe imbere na kabuhariwe Luka Modric yamaze kwerekana ko nta kipe n'imwe itahangara kuri iyi si. By'akarusho urwambariro rw'iyi kipe rurimo akanyamuneza na morale yo ku rwego rwo hejuru nyuma yo kwerekwa ko bashyigikiwe n'umuyobozi w'iki gihugu wanyuzagamo agacinya kadiho ku mukino wahuje n'Uburusiya akavuga ati mbafatiye iry'iburyo bahungu banje. Ibyo byose ariko Ubwongereza ntibushaka kubyumva ngo kuko intego yahagurukije i Londres Hurricane nabo ayoboye ari ugukora ibyananiye ba John Terry, Frank Lampard, David Beckham, Michael Owen, Wayne Rooney n'abandi basangira ngendo bo mu bisekuruza bya vuba mu ikipe y'igihugu Ubwongereza. Iherezo ry'uru rugamba rw'ishiraniro ni kuri iki cyumweru tariki ya 15 Nyakanga guhera isaha 11 ubwo amakipe abiri azaba yarokotse muri demi-finale azahurira ku mukino wa nyuma. Icyo gihe hazamenyekana ikipe y'igihugu igiye kumara imyaka 4 ishengurwa n'ishema ryo kuba umwami wa ruhago ku isi yose. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.